murumva radio ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro bya mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije abadoteze amatwi mwe mu gitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka. Twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Uyu munsi ni kwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nyuma yayo turabagezaho ikiganiro iwanyu mu ntara kibanda ku makuru yo mu ntara aho ku mitumba no mu nkambi z'impunzi z'Abarundi muri Congo, mu Rwanda, muri Uganda no muri Tanzania. Naho guhera saa 12 twabateguriye umuziki turabararitse. Dukomeze rero ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Urakoze Eugenie, mwaramutse mwese aho tuzindukanye kuri radio ya Amerika aho muherere hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ahishyirahamwe ridaharanira inyungu za politike Global Witness rimenyesha ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yatakaje amafaranga angana n'imiliyoni 750,000 z'amadolari y'Abanyamerika hagati y'ibihumbi 2013 n'ibihumbi 2015 bivuye ku biturire biri mu gisata cyo gucukura ubutare. Iryo shyirahamwe rifise icyicaro i Londres mu Bwongereza mu cegeranyo ryashikirije rivuga ko ukujya ibiturire ugutunganya nabi ibijyanye no gutoza amakori muri icyo gisata hamwe n'amashyirahamwe ya leta ari mu byo gucukura ubutare anyuruza amafaranga bituma icyo gihugu gitakaza icya gatanu cy'amafaranga yo kwinjiye mu kigega cya leta. Icyo cegeranyo kivuga kandi ko amenshi muri ayo mafaranga haja mu butegetsi bwa Perezida Joseph Kabila, ikingo ciwe cyo kurongora igihugu gisanzwe caraheze kuva mu kwezi kw'12 mu kumwaka uheze. Ibwirizwa shingiro gico gihugu rikaba ritamwemerera gusubira kwitoza. Mu gihe muri Kenya baza baratanguye kwitegurira amatora yo mu kwezi kuza k'8, abajeje kuyacungera baturuka mahanga bamenyesha ko bategerezwa kuyakurikirana ngo batisunze ko yorangwamwo intureka nk'izabaye mu 2007 canke akarangwamwo umutekano nk'uko vyagenze mu 2013. Bavuga ko bazoyakurikirana mu ntumbero yo kumenya neza nimba azoba yabaye mu muco kandi atahahengamiye. Umuyobozi w'umurwi ujejwe gucungera ayo matora ku ruhande rw'ibihugu by'Uburayi avuga ko bigoye kuvuga uburyo ayo matora azogenda bivuye ku mishamirano ibandanya kwiyongera hagati y'abanyepolitike. Mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu, umurwi w'Abanyaburaya uzowujejwe gucungera ayo matora wararungitse imigwi 15 igizwe n'abantu babiri babiri mu gihugu cyose mu ntumbero yo gucungera ikiringo cy'imbere y'amatora. Mu nyuma uwo murwi uzokongerezwa ko abantu bashika kwijana mu kiringo gito cy'inyuma y'amatora. Abo bajeje gucungera amatora bo mu ishyirahamwe rya Buraya batekanya kuyakurikirana imbere y'uko atangura, bakongera bakazotunganya icyegeranyo cya nyuma cyerekana nimba ayo matora yaranzwe n'ukuri hamwe n'umwidegembyo. Susan Rice yahoze ari umuhanuzi mu by'umutekano ku rwego rw'igihugu yabonanye n'umugwi ugereye gukora amatohoza mu nama nkenguzamateka, mu gihe uwo mugwi uri kurakora amatohoza ku kwivanga k'Uburusiya amatora ya Amerika. Abategetsi batari bake bo ku ntwaro ya Barack Obama baravuganye n'uwo mugwi muri iyi ndwi. Umuvugizi wa Rice yemeje kuwo umubonano wabaye kuri uyu wa gatanu mu mwiherero, avuga kandi ko ashima igikorwa cyo gukorana n'uwo murwi muri ayo matohoza. Yamara ni mu gihe abashinga amateka ba Republikani hamwe na Perezida Donald Trump bagize Rice ko yatanze amazina y'abakoranye na Perezida Trump bari mu vyegeranyo vy'ayo matohoza. Ivyo birego Rice arabihakana. Mu ndwiza bitekanijwe ko abategetsi bakorera mu biro kwa Perezida Trump bita uwo murwi, harimwo umuhungu mukuru wa Perezida Trump, Donald Trump Jr., Paul Manafort yararongoye imyiyamamazo ya Perezida Trump, umukwe wa Perezida Trump hamwe n'umuhanuzi mukuru wiwe. Abategetsi babiri hano muri Leta Zunze za Amerika barahakana amakuru avuga ko Abubakar al-Baghdadi, umukuru muhari wa Leta ya Kiislamu, yoba yarapfuye. Ni mu gihe ivyegeranyo bitari bike byasohotse muri izi ndwi ziheze mu Burusiya, muri Siriya, Irani n'amashyirahamwe y'abaharanira agati y'akazi na muntu byatangaje ko umukuru wo muhari yoba yariciwe muri Iraki canke muri Siriya. Kuri wa gatanu niho umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Amerika Jim Mattis n'umuyobozi w'ikigo kijeje kugwanya iterabwoba ku rwego rw'igihugu Nick Rasmussen batangaza ko atacemeza na kimwe kiriho ko Badadi yoba yarishwe. Matisi yabwiye amenyesha makuru ko yibaza ko Badadi akiri muzima kandi ko babandanya kumurondera. Kubwa Matisi ngo yarasotoye intambara ngo ategerezwa kubihemberwa. Bamwe mu bategetsi mu gisirikare cya Amerika bavuga ko hari kibazo cy'umwanya Badadi akicwa. Iri ribaye rigira kabiri abategetsi ba Amerika batangaza ko ivyegeranyo bivuga ko umukuru muhari wa leta ya Kiisilamu yapfuye atari byo. Abategetsi ba Isiraeli batangaje ko abanyisiraeli batatu bafuye, undi umwe agakomereka inyuma yaho umunye Palestina yinjiriye mu nzu iri ku butaka bw'intara ya Cisjordani acanigagura bahasanze. Babiri muri abo baciye bitaba Imana, undi umwe ahitanwa n'ibikomere inyuma y'amasaha icyo gitero kibaye. Igisirikare cya Isiraeli cyatangaje ko uwo mugabo yahavuye yicwa. Kuri wa gatanu kandi abanye Palestina batatu bapfuye baguye mu ishamirano ikomeye yatutse hagati y'abajejwe umutekano wa Isiraeli hamwe n'abanye Palestina, nk'uko byatangajwe n'umushikiranganje ajeje amagara y'abantu wa Palestina. Iyo mishamirano yadutse inyuma y'iminsi mike hashinzwe ingingo nshasha z'umutekano ku ruhande rwa Isiraeli. Abategetsi bavuga ko hari imyiyerekano yari yitezwe mu kibanza cy'Iranda cya Yerusalemu gisanzwe kiri mu matati hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri. Tubuze ko mu minsi heze abapolisi babiri biciwe muri ico kibanza n'abagabo babiri bari bitwaje ibigwanisho.
Turamushimiye mugenzi wacu tugezeho amakuru avugwa ku isi, Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro iwanyu mu ntara.
Ndabara mukije nshuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika ritsamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongera ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi kiremeshereje mu studio ya 18 kirongowe na Joy Diane Ninahazwe.
Nkuko twarunkamwe agashumbusho n'ivyo biharage n'ubudumbi imboga nta ko twoziruma niho hantu rero twagiye amadidane twasaba yuko abajenjwe uburimyi n'ubworozi na leta barebe natwe ikintu cyo dusahiriza kubera umurimyi atunzwe n'isuka.
Uyu numwe mu barimyi mu ntara ya Muyinga mu Burundi yamirira kure ingingo ya leta ibuza abarimyi kurima ibitegwa nk'umuceri n'imiharage mu myonga itandukanye. Abarimyi bati turarenganijwe, mu ntwaro nabo bati nyabuni iyo ngingo irakwiye kandi iratunganye kuko izo bafasha kuduze mwimbu ivyinshi ni handi hato. Hagati aho mwari muzi ko hari amakomini yo mu Burundi kuva yakabaho atarafabonye icitwa itara. Akarore ni komini ya Buraza intara ya Gitega. None mbega nk'abagwayi bivuza gute atamatara?
Turi nko mu bitaro turazana udutoroshi ugafisa rakazana abaganga bashakoresha itoroshi ryabo.
Nuko rero bakunzi b'ikiganiro iwanyu mu ntara ido n'ido zizo nkuru zose nce ku masonga ni mukanyi sase mugume ku maradiyo yanyu.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze mu kiganiro cyanyu iwanyu mu ntara. Duhera no munsi mu ntara ya Gitega iri hagati mu gihugu cy'u Burundi neza na neza muri commune Buraza, imwe mu makomune iyo ntara itarapfa ironsa amatara kuva yakitwa Buraza. Umuntu ashobora kwibaza uko vyagenze narije intara ya Gitega iri mu ntara zikomeye mu butunzi mu Burundi. Umunyamakuru wacu muri iyo ntara Haisa Liliane Mnamahoro yarishikiye Buraza, utwo tubazo twose atubaza abo vyega.
Commune Buraza iri ku birometero 55 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega. Ucinjira muri iyo komine ntacho utakikwereka ko atamatara yigeze aharangwa kuva yakabaho, kuko irya nino ucinjira hari inyubakwa rusangi nk'amashure, amashengero, amavuriro, sentare y'intango n'ibindi. None mbega niki catumye iyi komine itaronswa amatara kuva yakabaho? Leonani Sigagwinjiye umuhanuzi wa mustaneri ajejwe iterambere aragerageza gutanga insiguro
bishobora kuba byavuye ku mvu zitandukanye ugasanga nk'abarongozi ntibashoboye kwitaho gusaba kugira ngo komine bankumuyaga nkuba cyangwa ugasanga umuntu aranditse nk'ikete hanyuma ntakurikirane abaze yumve iyo ibintu bigeze nibaza ko imvuzo bari nk'itsa
twashatse kumenya icyo kena ry'amatara muri buraza gica mu bisatanya mukuru by'ubuzima bw'umunyagihugu twishikira kuri rimwe mu mavuriro atatu yaho kwivuriro ritoya ryahiburaza abanyagihugu twahasanze baje kwivuza batubwira uko ibintu biri
nkiyuzanye umwana gwaye ngaha kwa muganga ukamuzana ari nko mu ijoro cyangwa umubyeyi aje kwibaruka ari nko mu ijoro umva ko bica bitera ikibazo kubera haba hatabona turi nko mu bitaro turazana udutoroshi ugafise arakazana abaganga bafashe bakoresha itoroshi ryabo bariko bararondera uwo mutsi w'umwana bakoresha itoroshi ntibyoroshe byokoroha ahubwo bariko hakoreshwa nyine amatara y'umuyaga nkuba ni hamwe nyine ari ukubura uko tugira nk'udafise telefone cyangwa itoroshi urumva nyine ko bica bimugora kandi abantu ntitungana hari n'igihembero ufise nako gatoroshi mugabo muri uwo mwanya ukaba wabuze n'amahera yo kugura ako gapira
nkaha nta buryo buriho bushoboka ukamye amaraso bakumva hari ikibuye sinzi gituma rengera ntibararonka ubushinguro bwayo ko atabundabona batera amaraso ngaha
uyu ndi muce wemeza kukogwa ko cyane n'iryo kena ry'umuyaga nkuba ni umuco w'abanyeshure vadori gira uko ishaka bucaje mu gice cya kabiri cy'amashure shingiro yigana ingorane agira mu gusubiramo ivyigwa
kubera usanga umuntu agura agatoshi mu ijoro ukazabona karapfuye hagira afatikaye canke agatelefone atamurira afise agashabura ingene yimurikira kwikaye ugasanga ivyo vyose buca n'interogasiyo ni ingorane ku munyeshure imvugo bushashutse nyene mu benshi bikinga gahumbezi
ikindi nuko mu gisata c'uburimyi n'ubworo abafise inka bababazwa no kubona amata bakamye biba ngombwa kuyashora ku giciro gito kugira ntabononekarire ko anahatabafiriye ko mu kuyasesa barutazaro ntangere n'umwe mu borozi baha muri buraza avuga uruhombo agira
hajewe nari ndafise inka mu gitondo nashobora amaritiro atandatu
umugoroba naho usubiriye
tatu n'inusu n'ayandi mbiraguma muhira ntushobora kuronka naho tuyashorera amaze umwanya mutoyi aca yononekara tukaca tusesa tatarenza amahera amajana atanu kuri ritiro nk'ayo yo atumaze kuronka ikintu kiyabika kikayashikana kure
iribura ry'umuyaga nkuba rirongera rikaba intambamyi ku bikorwa komini ronsa abayituye abanyagihugu bavuga ko atakwihuta kujamwo iyo hari impapuro zisaba gufotogwa bitewe n'uko amafotokopi bayagirisha ku mugwa mukuru Gitega uyu mukenyezi niko biri generoza avuga ingene baruhishwa no kwama basubijwe inyuma
urwo rupapuro yari ge bishika nyene umunsi urugombeye ko ntihaba ari urutorerako yemwe barakurindiriza bakavuga ati gende uzogaruka ntituraguzuza yuje nka kabiri cyangwa gatatu gasubira inyuma tagurose
tumenyeshe ko mu kugerageza guhangana n'ibi bibazo abifise bagerageza gukoresha umuyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba ya Maria Kazuba katatse bikaba imfa gusa aba banyaburaza bakaba bafise icyo basaba bajejwe intwaro
komine muraza kuri Giteka nzima umukobana turabanyuma siko twari babikurusha abandi twabura umuyaga nkuba natwe twosaba ko abotwunganira bubwira kigonga twe tugashikira bakatuzanira umuyaga nkuba
kimwe gusa cyo twosaba nko mu yaga nkuba tukuyipfuza kugomba yuko boraba bakagira natwe tugashikirwa tukabona ko turi mu gihugu nk'abandi kuko turi mu ikomini Kenya cyane
mukamenya ko komine buraza iri muri komine zibiri zitagira mu yaga nkuba kuri 11 zigize ino ntara ya Gitega indara bitegekanijwe kwizoba umugwa mukuru wa politike iyindi itagira mu yaga nkuba akaba ari komine Nyarusange Igitega hagati mu gihugu Kaise Lilian ina mahoro ijwi rya Amerika
nari nabice ku masonga nkitangura imyidogo ni yose ku barimyi bo mu myonga mu ntara ya Muyinga inyuma yaho leta ibaburije gutera ibitegwa nk'umuceri biharage mu myonga itandukanye abarimyi bati muraturengeye akarimbi mu ntwaro nabo bati nyabuna ingingo muzo bibona ko izobasahiriza muri kazoza ivyinshi na Moise Misago akoreje rya Amerika Muyinga
mu myonga itari mike muri yo ntara nka Nyamaso Gasuru hamwe na Kiryama usanga abanyagihugu bamwe bariko basibura imigende y'amazi abandi nabo bariko bagira amatuta y'ibijumbu bamwe mu banyagihugu bakava ko batagiye koregwa mu kurima izo mboga kuko bari basanzwe bafise ibitego bari bamenyereye kurima bakavuga kandi ko imboga zisaba ko bazivomera mu gihe usanga baba kure y'indimo zabo njiyo biri Pascaline umukenyezi w'umwirimizi ha aratubwira ibyo amenyereye kurima mu isebura ryiwe
twa umuceri n'ibiharage n'ubudumbi kandi ibyo biharage biradufasha ku rutasi ubudumbi nabwo butubuteye mu kwezi k'umunani mu kwezi kwa cumi tuca tubusoroma ibiharage nabyo nibyo tuca turya kugira ngo ntituze kwirirwa turasoma tugaca turya bya biharage twarimye dukuyemo ibyo biharage tuca turimamwo umuceri wo ku mpeshi nka twebwe turimira kure izo mboga twebwe dufashe amasafari tukaza kuzivomera ni kure cyane rwose
abo batunzwe n'isuka bakabona ko ubuzima bugiye kubagora
iyo turimye uwo muceri wadufasha mu rugo turajya hamugakuramwo ubundi nawo ukabushora iyo mbara gahuza ukeneye ugakotesha hurima utibishorera rimwe waba muri nyakatsi nyakatsi cyuhita ashobora no kugura n'inka byo kwiteza mu rugo imbere kugira atabira ubusa urabona ku busi bwazi nicyo twari twasavye tukarima mikintu dushoboye nkuko twaronka mwagasumbusho n'ivyo biharage n'ubudumbi imboga nta kutwozironka niho hantu rero twagiriye amadidane twasaba yuko abajejwe uburimyi n'ubworozi na leta barebe natwe twigo banyagihugu ikintu cyo dusahiriza kubera umurimyi atunzwe n'isuka
uyu murimyi we afite impungenge zo gutera igitegwa kimwe ku masebura menshi
kuba yuko gutera ibijumba gusa n'izo mboga ntacyo byofasha abarimyi kandi natwebwe mu gihugu ntacyo byodufasha kuko ntibombwira yuko nza gutera amasebura ane y'ibijumbu kuko naho bizera cyangwa imboga ntaho tuzozishobora
mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi bavuga ko uko kurima mu myonga bene ivyo biterwa bituma umwimbu wiyongera abajeje uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Muyinga bakavuga kandi ko bifasha mu kugwanya indwara zikarira ibiterwa nowe ndacyayisaba ajeje ivyo gutunganya imyonga kijyambere muri ubwo buyobozi avuga ko bariko bahimiriza abarimyi kuko bituma boroherwa mu kumenya ibiterwa bakurikiza mu isuka rikurikira
ni ntumbero ya leta kandi ni ntumbero yacu hano mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi ntara birafite akamaro cyane rwose iyo umuntu ateye guterwa kimwe bituma atangwara zikunda kwibonekeza muri ibyo biterwa hanyuma kandi umwimbu ukaba mwiza iyo umuntu yateye igiterwa kimwe ahantu kanaka biramworohera ko amenya igiterwa aza kuhasubiriza ku isuka ikurikira kuko iyo umuntu avangavanze ibiterwa bituma ukurakuranya ibiterwa kitaba kigikunze kuko umuntu aba yavangitiranije ibiterwa
abajeje intwaro mu ntara ya Muyinga basigura ko ari mu ntumbero yo kumenyereza abarimyi ibiterwa bitandukanye Denise Ndaruhekere umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Muyinga ajeje intwaro imibano n'imico kama akavuga ko abanyagihugu bakwiye kujana n'ibihe
bashobora kuba bavyakiye nabi canke bihenze mugabo siko vyavuzwe ni mu ntumbero yo kubahimiriza kugira ngo bashobore kumenya kurima ibiterwa bitandukanye kandi atari biharage gusa mu babanze babona yuko igiterwa co mu Burundi atari giharage gusa bashobore kurima n'ibijumbu n'amateke canke ibiraya n'izo mboga bishobora kunganira ibiharage kuko turavye ibiharage barashobora kubirima mu muyandi masezo frutasi no ku mpeshi mugabe ivyo bihe ivyo biraya n'ivyo n'izo mboga n'ibindi umwanya wari wose bashobora kubirima nico gituma rero twipfuza yuko kubera ko ibihe usanga byarahindutse hahindutse byinshi nabo bamenyere ko ibihe bihindutse nabo bajana n'ibihe nyene baze bararima ivyo bindi biterwa byunganira biharage
abajeje intwaro bakavuga ko n'izo mboga bashobora nk'ibindi biterwa kuzitera hama bimbuye bagashobora kuzikorako kugira bifashishe mu byo baba bakeneye i Muyinga mu buseruko bushyira uburaruko bw'u Burundi Moise Misago iri rya Amerika
inkuru imwe ivugwa amakambi imbere yuko tuca tubatahiriza abanyu abafasoni bahungiye mu ikambi ya Rusenda ari mu ntara ya Kivu y'amajepfo ya Congo b'abarundikazi basaba ishami rya ONU gita abafasoni ONUFAM ko ryobagarukira rikabaronsa uburyo butandukanye kugira ngo bashobore kwiyunga bagire ico bakoze mu mirimo yabo itandukanye umunyamakuru wacu Vedaste Ngabungaho mu ikambi ya Rusenda yavuganye na bamwe muri bo maze adutegura ino nkuru
Abayoboke bageze irishyirahamwe uko ari 150 bagaragaza yuko iki kigo cy'abagore cyo muri site ya Rurinda yo mu nkambi yo mu Rusenda ko cyagiye gifasha abagore benshi kubaka imiryango yabo binyuze mu nyigisho bagenda bahabwa zirimo guhuza abagore batandukanye n'abagabo no gukangurira abagore kwirinda ubusinzi n'ubusambanyi bigenda bigaragara mu nkambi yo mu Rusenda ndetse no gukemura amakimbirane yo mu muryango batarinze kwiyambaza abapolisi umuyobozi uhagarariye iki kigo cy'abagore muri site ya Rurinda Madamu Ngendakumana Suavice yerekana ko usibye inyigisho bahaba yi hari namatsinda abiri bahaye imitahe y'ubucuruzi
turafite ibikundi ibyo bikundi twebwe abaturongoye baduhaye ibikundi bibiri igikundi cy'abarinyi n'igikundi cy'abadandaza b'ibitenge ku gikundi cy'abarinyi babahaye dolari 70 barabahereza n'amasuka barabahereza n'imipanga n'amarato ku gikundi cy'abadandaza b'ibitenge barabahaye idolari 300
Harerimana Esteri umugore ubarizwa mu itsinda ry'abahinzi 30 bahawe amadolari 70 n'ishyirahamwe rya Onifam atangaza yuko impamvu itsinda ryabo ritageze ku musaruro uhagije ari uko ishyirahamwe rya Onifam ryabahaye umutahe mukeya ugereranyije n'imirimo ubuhinzi gusaba
ikibazo twagiye turagira nuko umutahe baduhaye wabaye muke atakina kimwe watumariye kuko niwo twakuyemo imbuto tukuramwo umurima tukuramwo ifumbire byose twasigaye mu busa na kino kimwe twasigaranye umuti wo gupoma niko twawirondereye hageze igihe twokwimbuye itomati zimaze kuza ko tubulipoma yo gupoma zose zishazira cyatugumuko aho hantu kwari twarime naho kwari twakose mu kibembe aho nyene yamangara yo kuhazitira niko twari twararondeye amera turigurira ariko intore itomati ndi kugeza dusoroma na rimwe intore nazo twasoromye gatatu gusa zishaziruma ko bari umutaye baduhaye nyuma
higira inzigo telefoni numwe mubonye mujyango b'ikigo cy'abagore cyo mu Rurinda komeza gusaba irishyiramwe yuko ryababa hafi rikabonye z'umutahe kugira ngo aho muri iki gihembwe cy'ihinga bazabe bafite ibikoresho byose bisabwa maze umushinga w'ubuhinzi biyemeje uzarusheho kugenda neza
kuri iki gikundi cy'abarimyi nosaba ko baduha umutahe kandi bakaduha umutahe ukwiye nk'uw'abantu 30 kuko nk' umutahe bari baduhaye idolari 70 ntibyumvikana ko bakorera abantu 30 kuko turiko turakoresha umutahe idolari 70 zikakogwa n'abantu 30 na uravyumva ko atakintu kiriyo nta masarimwo kandi twosaba yuko botuha umutahe bakaduha umutahe ukwiye kandi bakaduhana n'ipomo kugira ngo dusogire ikibazo cyo gupfisha imirima kandi twabibonye
uretse iri tsinda ry'abahinzi n'abacuruzi b'ibitenge bahawe umutahe abandi bagore babarizwa mu yandi matsinda yo muri iki kigo cy'abagore cyo muri site ya Rurinda amaso yaheze mu kirere bategereje inkunga ya Onifame nkuko twabitangarijwe na Mariam Nzabonariba umugore ubarizwa mu itsinda ry'abakora kapung
gore kintu twabuze abandi baronze umutahe twebwe turawubura nyine ko twari twagize ngibikundi abacuruza injanga barabura abitomati barabura abari batwe gusukira ikapo nako turabura ubwo bagiye tuzi ko bazatunzanira twese haboneka umutahe abantu bibyikira bibiri abacuruza ibitenge n'abarimye kebwe nyebwe baravuga ati nabwo nyine mwihangane ngo namwe bazabibuka nyuma
mu masita atanagize inkambi yo mu Rusenda ishiramwe rya Onifame ryagiye rifasha abandi bagore imishinga irimo ubworozi bw'inkoko ubucuruzi bw'imboga ndetse hari nabo ryafashije mu gufungura restora Vedatse Ngabo ku bwijwi rya Amerika mu Rusenda ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
Question about we did rent in another feeling. Missing production bed. To chukuba swim busy. Oh, now I knew my quota. Era na galare. Missing a room while you make my day. Love our old man. Give a move on. And I have a love. It's the atmosphere. You need a care of party. Who you don't look for a cool. Take him on down the mutia. Sigina sente. Kuburum jibwala. We kept a tool of our new mutia. I can have what I call me. I love the way you bend down low. Love me, you bend my heart. You got a moving body.
Nuko rero ijugi Amerika ni kakanya tubatahiriza akaririmbo ka muntunge ni kakanya tubatahiriza abanyu bari mu makambi atandukanye canke mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi akaririmbo ni Linkolela murumva ko ari ikiganda abaririmbyi nabo bakaririmba ni Shiba ava mu gihugu cy'u Buganda hamwe na DBN ava mu gihugu cy'u Rwanda tugerageje kuvuga binkorera mu kirundi ngira twovuga gutega Innocent twovuga ngo birankwiye nuko twibaze rero ko aho muri bibakwiye kuba turi kumwe namwe muri uno mwanya turi kotora abatahiriza abanyu bica bibafasha kugira ka weekend keza reka wa mbere duse ku murongo tumwakire butoyi mwiriwe neza
iriwe
murakomeye
yego nakaye
yego uhereye amaje ga butoyi
murahamwe Burundi hagati
mu gihugu hagati murambya mu yahe commune
murambya
ni commune murambya nyene kuri centre
eh
havuga duki ngahi murambya ga butoyi
murambya ni ka kaza turasiye mahamaze neza no mutekano hasi
eh muri ko muri imbura canke mugeze mu gihe cyo kurima
ituro turagesha ingano
mhm
Ni gitego cimbuka cane gose ngaho imuramvyaga utoyi.
Yego ndano tene de kurima kandi ubonye byose.
Nuko rero ukaba ushaka ko uno munsi tugutahiriza nde? Mukominja mugihe cyo gushikirwa n'izuba akazuba kanyo katse kabaka gasa nka koroshe canke karabakarira rimwe na rimwe ubushuhe bukaduga
yo katse ubushuhe buraduga kandi abarimo n'umuyaga n'umuyaga ibyo twakwita mu rurimi rw'iwacu iyo dukinikise ku kigumbo z'umudahimba cyane
Nuko aba ari bihe biryoshe mugabo akazuba gatanguye kwaka. Niyo nkuru ngaho
kuko yaritandukanye n'ibihe by'amezi ya gatandatu n'ayingi abaraye imbeho ikomeye cyane.
Abariya y'imbeho ikomeye cyane. Nuko rero. None ga niyo nkuru ngaho onye Zambia Livingstone hari abarundi benshi bahaba.
Gerageje kuraba bariho bariho mugabo ufite cyane aho usanga bagwiriye mu gisagara cya Rusaka
aho mu gisagara cya Rusaka twarigeze kwaca gato mufise n'udufungurwa tumeze bukebuke nk'utwo mu Burundi nuko rero niyo nkuru ukaba ushaka ko tugutahiriza abandi no munsi
ndatahije umutawuze tukwana mu nkambi y'imitabira yitwa Masabarakiza Onesiforo ndatahije n'abo tuba twariganye mu gihugu cy'u Burundi ndatahije n'abo tugeze guhurira bitame muri Namibia ndatahije n'umugenzi wanjye yitwa Esau ubu ageze muri Amerika kaburimbo iri Livingstone
ego mwakoze mwe mwariko muratwumviriza muri mu mice itandukanye igize isi yakoze Innocent Kimenyi na ingenieur bari muhinga bw'ivyuma Diane nahazo ndabategura nkongera nkabashikiriza iwanyu mu ntara ndabipfurize kururanirwa mu banyu no mu byanyu
turabashimiye bagenzi bacu batugezeho ikiganiro iwanyu mu ntara reka mbashimire namwe mwese abo twari kumwe neuje niya mukankuzi ngize nti naho ubutaha mu masegonda make isa 12 ndabasigira mugenzi wanje mu kiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isaha dususuruke.